VOA. Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Undikije.
Babwirijwe kumureka ko bitugaragariza ko by'ukuri iki gihugu cacu kidafise amategeko, kuko by'ukuri gifise amategeko. Nta tegeko na rimwe abarenze kubona amanutse gushikira abanyagihugu nkatwe kugira ngo aduhumurize.
Uyo ni umunywanyi w'umugambwe FNL wa Gatundu Rwasa mu ntara ya Karusi, avuga kwisibishwa ry'urugendo rwa Rwasa mu ntara ya Karusi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru, harimo inkuru y'abasirikare bamugariye ku rugamba basaba guhembwa ku gihe, hamwe na kamu gaterwa n'ishyirahamwe Parseme rihanira ikarikangurira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashikire iterambere rirama, bigasaba imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Bamwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri Somalia baridoga ko bataronswa amafaranga ku gihe. Abo basirikare bavuga ko amafaranga yabo yoba akoreshwa mu bindi. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspar Baratuza asigura ko amanota atangwa n'abaganga bo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ikindi nacyo ngo nta mafaranga yabo yo kwibwa kubera amahera yaje ashikira ku makonti yabo bwite baba buguruje mu mabanki bihitiyemo. Ni inkuru ya mugezi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abo basirikare bamugariye canke bakomerekeye muri Somalia mu rwego rwa misome mu rugamba rwo kugwanya intagondwa za Al-Shabab bavuga ko amafaranga yabagenewe nk'injumbusho ateba rwose kubashikira. Umwe muri bo haciye imyaka 3 yose yaramugaye ariko ntaratunganirizwa. Abo basirikare bagatangazwa n'ukuntu ibipimo vyerekana ko bamugaye koko vyatanzwe, ariko uburyo bwo kubashumbusha ntibushike. Amajwi yabo twayahinduye kuko batashimye kumenyekana.
Jewe ndi musirikare yakomerekeye hanze Somalia 2013. Maze gukomerekayo turazi no mu Burundi baratugirira ibintu bya consultation. Amanota bareyaduhaye mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2015. Batwaka inomero mu kwa 11 mu mwaka wa 2015. Kuva ico gihe n'izi saha twari tuzi ko amanota amaze kuza ko n'amahera baca bayazana bya biri kumwe. Mugaho oye twarabibajije baca batubwira ko mu kwezi kwa kane kuri umwaka wa 2016 kutazorengana amahera yacu tuzoba tuyafise. Ukwezi kwa gatatu kwaraheze, ukwezi kwa kane kwaraheze, n'ukwezi kwa gatanu kwaheze atamahera turaronka. Benshi twarafashe amadeni twizeye ko tuzorihamwe ayo mahera. Abo twabajije n'izi saha abo turiko turabaza batubwira ko ngo nimurindire amahera yanyu ntaraboneka. Kandi ababizi kandi babikoramwo batubwiye ko amanuti yaje n'amahera bari babizananye.
Warakomeretse hamuga kusiritwa, maze gukusiritwa ukaronka amanota, igikurikira bakazi bakanatora n'amanomero do fone tuzi ko tugira turonka amafaranga ariko ni cyarone.
Abo basirikare kandi basigura ko igihe cyo kubapima kugira ngo haboneke urugero rw'ubumuga bwabo barenganywa, bagiriza abaganga b'Abarundi ko bakoresha kamwana wa mama.
Abaganga b'Abarundi arashobora kukwima amanota cyenka karorero. Naragenda bonana n'umuganga w'umurundi namwereka babare nagize arambira ngo rero ngo wewe warakize, ariko je nkumva ko nkigwaye ntashaka kugenda ibirometero 3 n'amaguru. Hanyuma niho yashasohora sinzi ngira bo hanze baje abayo ni Afrikene baremera kunyakira dosiye yanje barayiraba barampa amanota. Abaganga b'Abarundi baduha amanota make, ugiye kuraba barashaka gusanga nk'umuntu yacitse ukuguru ugasanga arose nk'amanota nka 26 cyangwa umuntu yacitse igihimba cy'irondoka, kuko navyo birabaho. Kandi ni Afrikene iratanga amanota kugira kuri samples. Ugacusanga umuntu yababaye gato arose nk'amanota 50, umuntu amaso yavuyeyo arakwiye guhabwa amanota. Ugasanga umuntu yababaye uko ugasanga nta manota arose. Ugasanga umuntu ukuguru ntashobora gutambuka ugasanga arose amanota 2.
Abo muri ni Afrikene baje gukonsulta bobo nta busaba guha, batubwiye ko bobo bahera ku manota 10, 12, 13, 15 gushika kuri 40 cyangwa 50.
ikindi kibabaza abo basirikare n'ukuntu ukomeretse aca kurwa ku rutonde ubwo nyene rw'abahembwa na misomo
musuda akomerekeye Somalia amaze kuza kwivuza nko muri Kenya umushahara wiwe ntabwo wakatika yarakomezwa akakivuza hama umushahara wiwe ukaguma ukwiye kandi uzukwiye ariko ubu uno munsi umusuda akomeretse umushahara wiwe utufutwa akaca agumira ngaho biranashika mbere nuko binashika no gusubira no mwaka kazi ntasubireyo niyakiza kacaguma arangurura ajije ninga mu Burundi kadutangaza gose kuko umusoda ari ku rugamba aba yagiye kwigura u Burundi hama amazi kugira ingorane nk'izobonye kandi aribwo gotegeza kumufasha ukaja usanga ndiwe gacinenga nta kamaro amaze kuba akomeretse kandi ariho yoba yarakwiye kugira ngo yitabweho cyane kare na kare ukomeretse ku mushahara wiwawe barawuguha kandi ikiringo kibato yategeza kumara muri Somalia bagumuhembwa ariko ubusikubikire
abo basirikare na cyane cyane batiza amashuri maremare bakababazwa n'ukuntu badatunganirizwa kandi atanu ubundi buzi baba bagishoboye gukora
jewe uko namugaye nacitse kuguru maze gucika kuguru rero nta bundi buzi bwo gusubira kubandanya mvuga ati ndiko ndafata ngo nje ku ntambara cyangwa ngo fata inkonje kurasa urumva rero nk'ubu kubera twebwe tukize gushika kure umva bica bisaba ko ucuguma ngaho nyene kandi nakoreye igihugu nakiviriye n'amaraso naracitangiye nitangira Burundi aribwo bwona nkijije ariko mugabo bwobwo buri ko buranja
bemeza ko bumvise ko amafaranga yabagenewe aza ari kagakatishwa
twarabajije bamwe mu babikoramo baratubwira ko amahera yaje ariko arakora mu bindi bintu cyo mu gihugu
igihugu cy'u Burundi gifite abasirikare barenga 500,000 muri ya misome mu gihugu cya Somalia cyatangiye kurungika inteko muri ya misome kuva mu mwaka w'2007 u Burundi buza mu kibanza cya kabiri mu bihugu bifite abasirikare benshi mu gikorwa cyo kurwanya Al-Shabab mu myaka 9 ingabo z'u Burundi ziramaze gusubiza mu minwe ya leta ya Somalia uturere tutari duke n'ibisagara byari byariziziwe n'intagondwa za Al-Shabab harimo uturere twegereye bahari indiano izo ntagondwa zakoresha mu kunyuruza amato ibidandazwa n'abantu aha twovuga nka Marka Baidoa Kismayo Jalalax na Kadal eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze ishiramu iparsem rikangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashikiye kwiterambere rirama rihanura Burundi n'u Rwanda kuganira ku bibazo biri hagati ivyo bihugu ivyo zavugiye mu kiganiro ishiramu iparsem yahaye amenshi makuru kuri uyu munsi wa gatanu ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Kuva habaye ihakwa guhirika ubutegetsi kwa 13 kwezi kwa gatanu mwaka 2015 imigendanyo hagati y'Uburundi n'u Rwanda yatosekaye Uburundi gwagiriza Rwanda ko ruhaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi kandi ko abo nyene bagabije gutega igihugu cy'u Burundi Rwanda nago gwagiriza Urundi ko butunze intera hamwe Faustin Ndikumana arongoye parseme avuga ko gwagirizanya hagati y'ibihugu bibiri kwamyeho imbere y'intwaro za Kagame na Nkurunziza nyamara imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda ntigayitosekara nko ku rugero rwa none
mu 90 gihe habaye igitero cya FPR mu Rwanda Habyarimana yaravuga ati Burundi kwaburi inyuma bwibukaje nca hajya kuri ambasade y'u Rwanda batwerekanwe ikamyo ngo yibene y'abarundi ngo yafatiwe mu kuga igihe mu 91 gihe igisagara cya Bujumbura gitegwa abavyibuka kwicunarinye kagiye baravuye ko abanyarwanda u Rwanda ruri inyuma yayo mataki
ishyamwe parseme ribadi kibuze kugira ibihugu byompi biganire ingwane bifitaniye mu gihe muri kahise byabonetse ko hageze kitagenda neza umuti watorego hamwe
gabo baravuga ati none batabagicana bakavuga barahuri ngozi barahuri njumbura barahurira he anama none icyo kintu kibuzuni gigi
urundi mu kwezi kwa gatatu kamenyesheje ko bugiye kwitwarira u Rwanda mu masenari mpuzamakungu hambavu y'ivyo fose ndi kumara rongoye parseme wabona ko leta y'Uburundi na leta y'u Rwanda zikwiye kwicara hamwe zigatora umuti w'ingorane zifise hagati yazo byongeye abona ko amashira hamwe mu karere yogica terereye
none naho wa witwa urwo rubanza rukamani naki nk'ibataragwishura nuba yuko imigendera nizokwama ari ubu gushika rya hatubwirizo leta zose ko ari zibiri na responsibility ibyo bihugu bisangiye amashira hamwe menshi hariho CPGL East African Community bidashoboye CPGL bishobora East African Community bishobora CIGL bumve yuko abanyagihugu b'ivyo bihugu badakeneye kubandanya babona ko ibintu bibandanye mera gutyo nta nyungu bari kwabikuramo
Bimwe bimenyetso byerekana itosekagwa ry'imigendanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda ni imyiyerekano yo kwiyamiriza u Rwanda yatunganijwe mu Burundi mu kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu muno mwaka 2016 i Bujumbura mu Burundi vyitesha atse jujya Amerika.
Mbega Mariza na Tierive baryamye ko naherutse bariko barakina.
Yagiye kumuryamika. Nzingwa cagaruka giye kuraba. Sanga yasinziriye kera.
Oya.
Ndafuka bose.
Reka nawe nyene n'umwana. Hama nawe ngo za mariage. Nekuri yashuka nifuke. Urazi ngene akabeho kari kanciye ko.
Kakwikitsa. Aho wakabereye ko. Wagahiga kwiki mugabo rero ga muri sho naho uvuga Mariza mureke yigira
ariko ga mucho aho nyene washimitse urabona ko hageze kwagira mariage
none yobuzwa niki Mariza chatazi niki eka ndaremye nta rugo rwo munanira
mbe kuba ku rugo wibaza ko ari kujana jana
oya
ego data wanje tuvuge ko bibakwije imyaka
mwiyoyoye ndabitse kwa
ifi none yizoci mutunga mu rugo
ariko nawe none uwo yarinza musaba ko bogira mariage wibaza ko atavyiyumviriye
ash wa mugo kandi gawaneteje mbeguri bagiye ko Mariza kiri umunyeshuri
ntabara none ntageze mu mwaka wa nyuma ugira hari byinshi bikimugoye Jewe ndavye Mariza na Tiera aho bakundaniye kuva bakiri miyabaga. Oya n'ukuri harageze ko babana.
Hanyuma bazoheza batungwe niki ko Mariza azobashoye umutwe gusa. Ibyo navyo wavyiyumviriye.
None Tiera ntakora ntazomutunga.
Umve rero.
Umuntu akora muri kaminuza. Azohava buri vya tungisha umugore.
Ariko gamucho. Icho nigiha babuca bakwe gusa.
Oya sigi aba.
Mbe urazi ingorane mwene abo bantu mubaka badakora bagira nari ndira zogenda hejeje amashure yaronsa kazi
mureke ntuzewe burya baje kubitubwira bavyiyumviriye neza wowe niwabonye ko yashimitse gose
ego nabibonye mukaba we yavuze nk'umwana natwe rero nk'abavyeyi bamaze kubona twinshi dukwiye kumufasha
Ujya washaka wo mureka ntutseho. Jewe Mariza ni umwana nirereye. Ndazi ko yoguba kaneza tangorane.
Erega muco, burya sinzi kurabibona. Ingo z'ubu nyinshi zisambuka kubera ubukene.
Eka ntabwo.
Abana bubagira uko bishobisho bigize bakita mu mitego. Bagasubira kwicuza atakubakibigira.
Tieri ndamwizigiye. Burya yarinza bimubwira yabonye ko byose bishoboka. Kandi ko yiteguye
ndakubwire gamucho jewe nk'umuvyeyi n'ukuri numva ntoreka ngo umwana agwe mu rudubi ndamubona ngo mbonye abakwe
oshaka wo mureka ndakubarire burya jewe twayaze numvise ko avyifuza cyane
cyangwa uza wabimwemereye uze ko abagore mwiganze mwaje kumbaza rezo mwahejeje kera
Muta, ariko wumva ivyo no vyubahuka. Umwana ni kwawe. icumubwira cyose nica azokora gusa ku bwanje mbona wo mureka
ah ntabarasha mucurekane isinzirire tuzobivugana nejo icyo nico cyari cyakubujije gusinzira Jeho nagira vyari vyanse kuyitora utambonye ngo ndabikurondetse
Ego nawe rirondera ntakubujije
Bukeye bwaho
Sandra Sheri wacu aha rero ahise ni mugereko Iri gumye ngo ndiko ndarota no kwipima
She Awo ntuna kunsa no waturubu Ubu ni kwa burutse muri ya ndege ngenda mubaza wa ko barasoka
Mana yanje we mbega mana je yogi kanu nzosubira kuryama ugitara cyaje nyine Buzima buragoye frem
Ni atari wa Aje numva no kwiruka iki kibuga c'indege nka kimara nkomiduru
Oya ntacyo sheri Loin des yeux près du cœur n'est-ce pas sheri Parayeri mugere ko sikure cyane
Reka sha none ko atari kure uwo munyira nzoza ndakubona aho ndagushaki
Ndo tutelefasi tutsuwe nani
Giri uti nubuzi manyeni Hakumbi gisho meri nofumangeni
Hei, ahubu nyini Ura waibu tegea kete nwe wali sisi Ura zini ngini gyatu kwe kuro onga kasha
Taku isabjisha Juju makete Juju makete sivyo yudalaji
Oya Sandra, hauna hafde kuftini Uri bukinye nuje moshevi di personeli ya wanje kunya niki ya kasha Kugira linsi nyini
Nana wibaza kwa muru no mwanya Ibjibze makete alipjo nukondi yumbi
Yo Sandra Nuri le shanda kusafi ngo mashana nanjye ndire muri aba bantu ikahani yamwe umugabo na je numva vyanze
ibote nawe shashe ngimugereko
nesha
nta muntu ndumwe ndahazi wibaza ko byo
yana na kimeshere uzo cumenyera kandi wewe ndakura byo nyine umeze ndazi ko bitazokugora
cyo reka kungora gute gashashe nta kubona simbone junior simone na kako akapepe kanje sitiri sawa
sheri Ibyo byumvire nta woja she. Geragaza wimanganye. Ubwo ko karonse akazi kandi wari ugakeneye cyane. Icyo cyo gikuru none.
Nzi ko nene naneze.
Eh, geragaza.
Oya.
Geragaza wihagarara ko she. Eh? Nta soni gasanta. Ariko nukuri. Ahanyine uribagiye nyine waronse akazi kwa sheshaye. Uribagiye ko uteda ku president ku kazi ejo. Tuzo suvi la sheri.
Oni denu kutora sentera njenga sheri.
Ufe gushika, uchugua karte sim. Uchumbira nimero yao, nzo kwani kila. Tule ju, saje toro promen ma sheri.
Nizo kutzo biko.
Nzo biko la sheri.
Nzo turambariza na mucha makuri ya kakorombesha.
Ureme.
Nagusavi.
Sheri, ureme. Uzo vyumva, vyo singu kwa obringa. Haba kuri WhatsApp, chai kuri telefoni. Jo toro promen ma sheri. Nzobikora vrema
Nzozurandungikira n'udufoto
Byose
bishobotse muze kudamu
Tuzoza nyene Wowe genda ubanze umenyere Uronka uba ubanze uyestera neza Uzocumbiye N'est-ce pas chéri Chéri Umvise ko ariko arahamagara amazina Genda rero ugira ishyano byo seme Ndege ntihave gusiga kandi wahise ngaha ku kibuga Sivyo
Yo Mane Chéri bye
Bye chérie, que Dieu te garde pour moi, pour Junior et pour Colombe. Genda ma chérie.
Bien quoi, oula me bien guette.
Funde, funde. Je vais chercher dans la cuisine une mouchette.
Ni ambuza ni bago fasha kumhamba wangu.
Eleka kucha wihebura.
Kwa hini ngira nsubitzi namba.
Nama kiga fonde. Kumengu wihebui.
Fonde, newewe. Beba asha wabuki wanandeko kongwa haye.
Ura kwa ye kwe.
Kash,
rakese.
Lalo uchane, kwecho kikopo. Mande yonosho. Kira kira keketa. Ngaru kanu konchiwe mgo. Na mati yoye. Ukonye na chaso hoka.
Ya maisu. Oya hawe wa muhunga. Nunu chuvigi ya nga hanyen. Iku nda kuchane mkatu kasuku. Eka sikahu.
Oya zinoshika yosha.
Eka sikahu. Kuu ya maisu.
Gerageza umwumve chondo siwe. Ibyo byose yabitewe n'icuka kibi kiri ngahe rusangi.
Gushika nta takivugisha.
Erega Johnny, uwe nuzuru kudu kwa kundana na chondo. Wame ngo tulavukana.
Sha. Jee, ndabizi neza ko chondo nuwo mukiri abagenzi kandi yarabimbari.
Ibyo byose ndabyumva kabisa.
Eh,
jeho sinibaza ko ari ikintu cyo dutandukanya jeho na chondo. Sinibaza ko coba.
Erega shagaso, bitahure. Hajya sanuboshwe. Hajya bamurerekesha igisho. Eh, urumva nawe bicaye mugora. Nico gituma rero wewe nawe utegeza kumufasha. Uracumva kagaso. Icyo kintu kirakomeye.
Jewe data wanje ubona ariko nibaza nti ngira nari henze nita umugenzi utari
nta namba ahubwo nuko umwegera gose tukamufasha akiri kare kuko dutevye tukaba dusanga yabaye undi muntu sindakubesha
ibyo bintu byo gukurikira mu kivunga burya nibi bituma umuntu asigara agendera ku byiyumviro by'abandi kandi naho yobasavye
nico gituma wewe gutusha wewe bacondo nuko umufasha kuko numugenzi
shatige Ayo wapi kabisa nta kigenda ndaki ramureje rugo hako genda
kuva hari yose
genda bukibwisha sima mvunika naka kugwa sigali
jari
nyambugomba ko mpagarana nayo kugenda ukebuke nayo nangirage kimugisa rano urwo ni ngene ngenda je wakera je
pore
ahantu wapi kabisa ari kiribara rya usangire ndakubwiye cyane rya kera kabisa barakwikwisa
barahumba naho ryo kikubu guje sinzo hahe
Hakiri kiyaga gitanga mafyash ahani nyumbani man.
Waye bagashaho hawa gute. Ari wakura gafaranga.
Eh.
Yo mutse yawe ndinga nawe urayika mu
shafu. Sha nuko nyene nkamira mu kiva irundi yamfashe. Wewe wakumva gute ko shobora kura amahera minose assist. Sha kuna diri man.
Yakora byinshi si wewe fresh. None wagira geze.
Sha.
Ariko ntacu. Uri kure abakura. Kandi ngiraza gusubiza mu.
Sha. Yewe. Nawo woronki kibatu. Cyagende mu prono kwimenye ahubwo warakoze cyane ishati iri kugurana bwa burari cyane urya ntayi naburani umwana yagira sibe gukora ikibazo
ntabarasha usigaho nega mami wowe ntuzi kuri umujama hari cyo ubura mfise
eh oya wowe ni sawa fe
namaje mami kuhagaze eh kuhagaze muri mujama bwa mama
reka mungu sije mpagaze ahubwo ino moto yanjye igira inkuru yakaja mu gahinga mwishwa ngitaraye kwaka
cyane ni gitoto Uruju se kawanga
wapera abigitoro ni furu kiruzuye be bashigiringirira ibiki
sha irahumba tugira imana ko twajaye n'umushofera kongera kawa numbekanisha ngo jeho hava yibaza ngo ari cyo ndagufasha
reka ngerageze ndabe ko twuva muri ino shambamo
sha nyine wani seza kabisa reka kandi urabona buri ko burira mu
eh tiye karabaye mama yangu
nibiki
hari icuma nibagiye wa muhungu kandi kitabonetse nacho shobora gukora mama we be bashe ndabigenza gute
eh oyarava neza mama naba neza
ndakibuze
ndihagaze siho muhungu nyarutsara irishamba niri
bisho ndabe gashati kuti yaje yanje yose ndayibika muri aka gashakushi yama muri aka be
oyarava
sindavyumva vraiment sinumva na gato aho noba na assist
ah rero karabaye basi kuno mugoro na ni moto canke imodoka rizo kubonera ngana ngango duti
Yo, none gawashe ndabiteke ndike gute. Ko nagira ningene subira inyuma kukirondera.
Ibyo umuntu avuga nane. Ko subira inyuma gute. Erega hatwagira dushike. Usubira inyuma mu gisagara, ni makeje usubiye kwipakiza.
Harabavye mwishwa hanje. None turaha muri ino sha. Ni turi buna yisugume ngo dushikire ya station.
Wapiga nibyo ukunda. Kandi rero ndakubwira. Umenye ko abavuga ni muri rya shamba, aho bayinyegejemwe barubere.
None dukwe bituyite nga. Tuyisiga. Mugabo nawe nyine ni mamoya nampfunye nico kimwe
shakurangaho nawe itaniye no gushora inyama vrema mwami tugire iki
kinyene
unaho ni kakanya twasomera zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije umuterere mu gikorwa cyo gusubiza hamwe abasiruko n'abarengero birusange reka uyu munsi dutangurire ku ntererano yashikirijwe n'umukunzi wa muriki ukuri yitwa Sara ngo ashima cyane ingene Tere na Mariza bashize imbere urukundo bakabipfuriza gutera imbere barengera ibyo batandukanya byose ngo ndetse bagashika no ku ntambwe yo kubakana Tuyisabe Noela Benite w'igiharo mu ntera ya Rutana nawe arakibura abarengero bahungiye ibugo ngo nibumvirize amajambo y'abitwa Teranya ngo uko bishobora gutuma haba umubano mubi uwundi ati abarongo y'abandi boha ijambo ari we wese yaba umuto canke umukuru agashikiriza icyo yiyumvira ngo Brigadier Toto rero yari guha umwanya John nawe agashikiriza ibyiyumviro byiwe ngo nawe si uwundi nire wonse wariya mu gashoho imuyinga hari n'abatanishuka kibazo twa
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo muri aka kanya mu isaha imwe turasubira kwashikiza amakuru mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro.